Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza kandi mbahaye ikaze. Mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104.3, mu Burundi ho turi ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41. Mu Burundi nyine imyuzure yasenye abantu bagera ku 30,000 bari ku gasi, ariko leta yatangiye kubagoboka.
Novuga mukanyi sase leta yashoboye kwegeranya ibicishije muri bwa bushikiranganyi bwo gufatara munda amatoni 28.
Pascal Barandagiye ni ministri w'ubutegetsi bw'igihugu w'u Burundi. Human Rights Watch iramagana icyo yise gufungira ubusa abantu batabarika mu Rwanda muri iki gihe cyaguma mu rugo. Hanyuma se habaye iki ari ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kane mu mateka? Ni mukanya mu kiganiro iwanyu mu ntara, ikiganiro twabateguriye kandi tubagezaho turi iwacu mu ngo mu rwego rwo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Duhera ariko ku makuru yo hirya no hino ku isi, twayateguriwe kandi turayagezwaho na mugenzi wacu Aloyiz Bigirimana.
Urakoze Thomas. Icigwa cyakozwe ni banki nkuru y'isi gitekanya ko amafaranga arungikwa n'abakozi b'abimukira mu Burayi mu bihugu bitishoboye ashobora kuzogabanuka gushika ku gice kimwe cya gatanu uyu mwaka kubera ikiza cya corona. Imiryango yo mu bihugu bya Afrika yo mu karere k'ubuseruko bwo hagati hamwe n'ahandi yahora irungikirwa amafaranga aharurwa mu mamiliyaridi y'amadolari. Mu Bufaransa honyine aharurwa abakozi b'abimukira bangana imiliyoni 3.6 barungitse mu miryango yabo imiliyaridi 10 z'amadolari mu mwaka w'2017. Ibanki y'isi itekanya ko uyu mwaka Afrika yonyine izotakaza imiliyaridi 11 ava mu banyagihugu bayo baba mu makungu, kandi abahinga bavuga ko abanyamahanga bafise ubwoba bwo gushinga imigambi y'iterambere muri ivyo bihugu kubera COVID-19. Amareta y'ibihugu bya Buraya ariko ararabira hamwe ingene azosubira kugurura buke buke ibikorwa byugawe mu bihugu byabo kubera umugera wa corona, kugira bongere bazamura ubutunzi. Ariko abategetsi bayo mareta ku mugabane wa Buraya bavuga ko kubona bagikenye ibipimo bya COVID-19 bikwiye bishobora kubangamira umugambi wabo gukura abanyagihugu mu ngo biyugaraniyemo. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryashyikirije ko bitazwi nimba abantu banduye uwo mugera batazosubira kuwandura. Amwe mu mareta yatanguye gutegura abanyagihugu bayo ku ngaruka mbi zishobora kuzoboneka muri uko gusubira ku mirimo. Abanyezani batari bake batanguye kubona ko ikiza cya corona gikaze mu gihe abamaze kwandura bashitse ku 163 batangajwe ko bamaze gufa kugeza kuri wa kane. Umushikiranganji wa Sudani w'amagara y'abantu yashikirije ko umurwa mukuru Khartoum ushitse ku banduye bangana 155. Abanyagihugu bahora bibaza ko ico kiza kitazokara muri Sudani batanguye gukurikiza impanuro zatanzwe na OMS hamwe na leta. Abategetsi i Khartoum barugaye imisigiti yose, amasengero, bongera bahagarika ibintu byose bituma abantu bakoranira hamwe mu kirwe ikwirakwira rya COVID-19 mu gihugu. Ibigo bijejwe iperereza bwafashije mu gutanga ubutumwa bw'ibinyoma bwavuga ko leta ya Trump yariko irateganya guhagarika imirimo mu gihugu cyose kugira barwanye ikwirakwira ry'ikiza cya corona. Ikinyamakuru The New York Times cyandikira muri Amerika cyanditse kivuga ko ubwo butumwa bwagaragaye ku matelefone y'abantu no mu bundi buryo bwo guhanahana amakuru azokoresha igisirikare igihe Abanyamerika boja mu mabarabara kwiyamiriza iyo ngingo. Amerika n'Ubushinwa byamye biterana amajambo y'intambara ku ukwiye kwagirizwa ikivuga ko COVID-19 ari igikoko cyaturutse mu Bushinwa, mu gihe kandi abategetsi ba Amerika bagirije Ubushinwa kuba butatanze amakuru y'ukuri kuva uwo mugera ugitangura kwigaragaza. Ubushinwa bwagirije mu kwezi guheze igisirikare cya Amerika kuba aricyo cyatwaye uyo mugera mu gisagara cya Wuhan, ariko abategetsi ba Amerika barabihakana. Abatalibani banse kubahiriza akamo ko guhagarika intambara muri iki gihe cy'ukwezi kw'amafungo ku bayisilamu utangurana n'uyu wa gatanu. Abategetsi ba leta ya Afghanistan hamwe n'abandi bari bafise cyizere ko hari habonetse akagiye ko kugwanya umwansi rusange w'ikiza cya corona. Leta ya perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU basabye abatalibani kubahiriza uku kwezi kwa Ramazani na nyaburya igihugu cyinjiriwe na COVID-19. Afghanistan imaze kuronka ababa 1,300 bandi uwo mugera na 40 wahitanye, ariko abategetsi bafise ubwoba ko ibyo bitigiri bishobora kuzokwiyongera ku rugero runini cyane kubera abapimwa ari bake cyane.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti banywanyi, iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Burya turi no kuri rubuga rwa internet www.radioyacu.com no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch uratangaza ko abantu batabarika bafungirwa amaherere mu Rwanda, inzego z'umutekano zibarega kurenga ku mabwiriza yo kwirinda no gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yasomye icyegeranyo cya Human Rights Watch.
Kuva amabwiriza yo gukumira icyorezo cya virusi ya corona yatangazwa, igipolisi cy'u Rwanda kibinyujije ku rubuga rwa Twitter cyatangaje ko kutayubahiriza ari ukwica amategeko, kandi ko abazafatwa bazacibwa amande cyangwa se bagafungwa. Gusa rero mu cyegeranyo cyashyizwe ahagaragara kuri uyu wa gatanu, umuryango urengera uburenganzira bwa kiremwamuntu Human Rights Watch uravuga ko amabwiriza ya leta yo kwirinda COVID-19 adahabashije umutekano, ubwisanzure busesuye bwiyibagiza amategeko bukanahohotera abaturage, ari nako abamaganya ku karengane batabwa muri yombi. Umuyobozi wa Human Rights Watch mu karere ka Afurika hagati Lewis Maje arahamagarira Leta y'u Rwanda guhagarika ibikorwa byo gufunga abantu hadakurikijwe amategeko, hagakorwa iperereza ku babikora maze abagaragaye bagashyikirizwa ubutabera. Mu bafungiwe amaherere Human Rights Watch ivugamo abanyamakuru n'abakoresha imbuga mpuzambaga bagerageje kwamagana ihohoterwa rikorerwa abaturage, kandi banareba ko abashinzwe umutekano bagenzura neza iyubahirizwa ry'ayo mabwiriza. Uwo muryango ugaruka ku makuru hawe abantu bishwe, abagore bafashwe ku ngufu n'abandi bahohotewe ku buryo bukomeye mu gihe kidasanzwe icyaguma mu rugo. Human Rights Watch yandika ko kuva ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa kane, abakoresha imbuga mpuzambaga bari barashyize mu majwi akarengane k'abaturage hamwe n'umushoferi wabo barafashwe, barafungwa, baregwa kuba barenze ku mabwiriza ya leta. Urugero rutangwa n'uwo muryango urengera uburenganzira bwa kiremwa muntu n'amashusho yatangajwe n'Ishema TV ikorera kuri YouTube ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa kane, aho abagore batatu bahitwa muri Banyahe Iremera ya Kigali babwiye abanyamakuru ko abasirikare bagenzuraga ko gahunda guma mu rugo yubahirizwa babafashe ku ngufu. Human Rights Watch ikomeza ivuga ko abatuye muri ako gace bashoboye kuvugana bayibwiye ko hari abandi bagore benshi bafashwe ku ngufu ariko bakaba badashaka kugira icyo batangaza. Umwe mu bakora ibi bya mfura mbi akaba yaratangarije Human Rights Watch ko hari umusirikare umusirikare wamwihanije amubuza kugira icyo atangariza abanyamahanga. Human Rights Watch isaba abategetsi b'u Rwanda kuvuza abo bagore bafashwe ku ngufu no kubaba hafi kubera ihungabana ikongera uko muri iki gihe cy'icyorezo abagore n'abakobwa barushaho guhohoterwa. Minisiteri y'ingabo z'igihugu y'u Rwanda yatangaje ku itariki ya kane z'uku kwezi ko yatangije iperereza ku myitwarire y'ubugome yibasira abaturage yakozwe n'abasirikare bake kandi ko batanu batawe muri yombi. Gusa rero Human Rights Watch ivuga ko itabwa muri yombi ry'abanyamakuru ba Afrimax TV, Shema TV n'Umubavu TV batangaje amakuru ku ifatwa ku ngufu ry'abagore bo muri Banyahe n'ingaruka mbi z'amabwiriza yaguma mu rugo ku baturage barya ruko basohotse. Iryo tabwa muri yombi rero ngo ni nko kwihorera. Ikongeraho ko abo banyamakuru bashyize ahagaragara uko ikibazo cyo guhatira abaturage kwimuka muri Banyahe giteye. Human Rights Watch ikomeza yibutsa Leta y'u Rwanda ku itangazamakuru ryigenga ryagombye kubasha kujora ibivugwa na Leta kandi rigatangaza amakuru afitiye akamaro rubanda nko gukorera iperereza ku ihohoterwa ry'abaturage rikozwe n'abashinzwe umutekano bakoresheje ibitangazamakuru ibyo ari byo byose. Uwo muryango urasaba Leta y'u Rwanda kurekura abanyamakuru batawe muri yombi bari mu kazi kabo. Mu cyegeranyo cyayo Human Rights Watch irakomoza kandi ku bantu bafungiwe kuri Stade Umuganda ku Gisenyi bazira ko basohotse bajya guhaha ku itariki ya 15 z'uku kwezi. Human Rights Watch yandikiye Minisitiri w'Ubutabera Johnston Businge akaba n'intumwa nkuru ya Leta isaba kumenya igishingirwaho kugira ngo abantu bafatwe bafungwe cyangwa se bacibwe amande ariko ntibabone igisubizo. N'ijwi rya Amerika ryasabye Minisitiri Johnston Businge kugira icyo avuga kuri iki cyegeranyo cya Human Rights Watch ariko ntarasubiza. Venus Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Leta ya Uganda irategura kubuza abashoferi b'imodoka zitwara imizigo ziva hanze kwinjira mu gihugu mu rwego rwo gukumira virusi ya corona. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Inyashius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Uganda.
Mu gihe umubare w'abanyagihugu banduye indwara ya corona ukomeje kugabanyuka kandi abenshi bakaba bamaze gukira no gusezererwa amavuriro, ibipimo by'ubuzima byakozwe muri iki cyumweru byose byerekana ko abantu batanu bamaze gufatwamo iyo ndwara ari abanyamahanga kandi b'abashoferi b'amakamyo. Ibi ntabwo byaguye neza abanyagihugu ku buryo bakomeje kubyinubira ku mbuga nkoranyambaga za interneti hamwe no mu itangazamakuru. Bamwe bavuga ko izo modoka zitwara imizigo ziturutse ku mwaro wa Mombasa muri Kenya hamwe no muri Tanzania zohagarikwa burundu. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Minisitiri ushinzwe ibibazo by'imbere mu gihugu Jeje Odongo yavuze ko ibyiyumviro by'abaturage bifite ishingiro, akaba Leta yatangiye gushaka umuti wo gukemura icyo kibazo cy'abashoferi baturuka hanze.
On Tuesday, our tally.
Ati ku wa kabiri wa kino cyumweru twabaraga abantu 5 na 6 basanganywe ubwo burwayi mu gihugu cyose. Ku munsi wa gatatu wakurikiyeho bari bageze 61 hamaze kwiyongeraho abantu 5 banduye kandi abo 5 bose bari abashoferi b'amakamyo 4 b'Abanyakenya hamwe n'umwe w'Umunyatanzania. Ubu turimo kwiga kuri gahunda yo kugira ngo umushoferi uzatwara imodoka kuva mu kindi gihugu akagera ku mupaka wacu azahasange undi mushoferi, hanyuma ya modoka ye tuzayisiga umuti wo kwica iyo virusi nuko undi mushoferi ayitware kugeraho yajaga mu gihugu. Iramutse yaririmo gukomereza urugendo rwayo mu kindi gihugu, uyu mushoferi nawe azageza kuri uwo mupaka nuko ahasange undi mushoferi w'icyo gihugu nawe ayitware. Ibi nibyo tukirimo kwigaho. Kugeza ubu Minisiteri y'Ubuzima yemeza ko hari hamaze kugaragara abandi bashoferi banduye 2 b'Abanyatanzania baturutse ku mupaka wa Mutukura bongereye umubare w'abasanganywe virusi ya corona mu gihugu kugera kuri 63. Ariko abashoferi 3 b'Abanyakenya hamwe n'abandi 2 b'Abanyatanzania bo akaba basubijwe iwabo, abandi 2 bo akaba bakirimo kuvurirwa mu gihugu. Kuri uwo mubare w'abanduye abagera ku 10 nibo bakiri mu mavuriro kuko 46 bo barakize kandi abagera kuri 7 akaba bamaze gusubizwa mu bihugu byabo kugira ngo bavurirwe hafi no mu rugo. Ku byo guhagarika burundu izo modoka zitwara imizigo kutinjira mu gihugu, Perezida Museveni yaraherutse kuvuga ko kitashoboka kuko zitwara ibintu bya ngombwa kandi bikenewe cyane mu gihugu ndetse no mu bihugu by'ibituranyi aho zimwe muri izo modoka ziba zigarukira. Nyamara ariko kuri ubuga rw'itangazamakuru rw'ishyaka riri ku butegetsi NRM hari inkuru yuko umukuru w'igihugu ari hafi gufata icyemezo cya nyuma kigiye gukemura iki kibazo burundu, ariko ntabwo byamenyekanye neza niba icyo cyemezo cyaba ari cyo guhagarika izo modoka ziturutse hanze kutinjira mu gihugu. Perezida aramutse afashe icyo cyemezo ntabwo byagira ingaruka ku gihugu cya Uganda cyonyine, ahubwo n'ibindi bihugu by'ibituranyi nka Sudani y'Epfo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda ndetse n'u Burundi bikoresha umuhanda wa Uganda kubona bimwe mu bintu bikura hanze biturutse i Mombasa. Ukurikije Minisitiri Jeje Odong, undi mugambi leta iteganya ni uwo gukorera abatwara izo modoka ibipimo by'ubuzima byihuta bishobora kumenya uko amagara yabo yifashe mu minota cumi yonyine, nuko abazima bagakomeza n'urugendo. Atariko ibyo bipimo birahenze cyane kuko bikenera idolari 65 kuri buri muntu. Ibivuze ko niba buri kamyo ibirimo abantu batatu byaba bivuze ko hapimwe abantu 3000. Byaba bivuze ko hapimwe abantu 3000 byasaba leta amadolari 195,000 byo gukorera ibipimo abantu 3000 bakora muri izo modoka gusa buri munsi, ikintu cyaba gihenze cyane ku gihugu. Yavuze ko ku mipaka ya Busia na Maraba hagati y'igihugu cya Uganda na Kenya hambukira amakamyo agera ku 1000 buri masaha 24. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Mu Burundi, leta irahamagarira intara zose z'igihugu kwegeranya imfashanyo zo kugoboka abantu bagera ku 30,000 basenyewe n'imyuzure. Elo Jwirika neza aratubwira ibindi.
Imiryango yateshejwe izabo kiretse mike yaronse amahirwe yo kuja kwaka indaro mu duce tutakubiswe n'imyuzure yatumye uruzi rusizi ruhuma rukarenga inkombe ubigandagaje ku murango nijoro iruhande y'ibarabara Chaussée d'Uvira rihuza umugwa mukuru w'ubutunzi w'Uburundi Bujumbura n'igisagara cya Uvira muri Kivu ya Majepfo mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba bagizwe hanini n'abirimizi bemeza ko batagira icyepfo cya ruguru.
Turakenye ifungurwa, ibyombo byatwawe ari byinshi, ibyambagwa byaranyitse n'amazi menshi. Nta kintu na kimwe noneho twikora.
Amazi naho twateye ibintu, amazi nahene yarahateye, byaraba ibiharage bihe, ibiharage bihezeyo, ibijumbu byaboreyeyo, nta hantu na hamwe dufise duce. Ahubwo inzara ihigiye kutwica. Turi mu nzira twakuyeyo, amazi aciye yuzura aba menshi. Aha rero turagowe, ntitujye tujya yashi. Niza ziza kutuyiroza, sindara ku kaburimbo. Nka jewe nagira nze kuraba ibiharage nateye, nabamburiye ati amazi agera iyo hejuru, ntiworoba ngo uronke na kimwe.
Ehe, tujye guhaha. Ugiyeyo ajye guhaha. Ibijumbu byari byeze ubu, byose bibaye tabani, byose byabaye amazi, bica bibora bikanuka. Aha tujye gushira ahubwo emwe. Sinzi giye kubaho gute nyene ko ari gupfa ubu no kwicwa n'inzara ntakundi. Hariho n'ibyimburwa twari twimburiye mu nzu bica birengerwa ko n'amazi, ntitugira kepfo cya ruguru ubu ho nyene ntitugira ahantu dukika umusaya. Usafuriye ubusahani bwose ari gihe uwajabura agasahani kamwe, nibyo nukuri tugiye kubaho nabi.
Abanyeshuri nabo mu gihe cya gatatu cy'umwaka w'ishuri cyatanguranye n'aya makuba ntibikibakundiye kubandanya nk'uko uyu muyabaga byigana.
Ntabwo dushobora kujya ku ishuri kuko amakaye yaranyagiwe, yaratwawe, ibintu byose byatwawe n'impuzu tujyana ku ishuri zose zaraguye ko n'amatafari. Nakuva ku wa mbere turagana ku ishuri. Nago turonke ibifungurwa byiza nawe tubikura.
Bamwe nk'uyu mukenyezi basaba leta kubaronderera ikibanza babaregeranijwemo kugira ngo birinde indwara bashobora kuhandurira.
Mu gihe tukiri ngaha tworonswa ahantu twoba kugira ngo baturonse ubwo buzu bwa sugumwe n'amazi meza. Hama ikindi gihe leta idufashe mu mugongo, babonye ko amazi yaheze bakadusubiza mu zacu.
Mukurindira abategetsi babaye baratabara uko bashoboye. Ku munsi wa kabiri abashikanganje umutekano n'intwaro yo hagati bajanye ifashanyo umwe wese uhereye kuri arenga iyome bunyoni y'umutekano afatiye ku camukoze ko kurusha.
Turamirena cyane cyane abana kuko twasize bariko barayura, n'ubu twasanze bariko barayura. Twashoboye kuronka udusuguti n'amata kugira ngo abana bashobore kuronka gahingo. Abavyeyi nabo nta kundi turaba turatubize mugo abana ntibatwayagurire ko twaronse rero amakarato 330 y'amata n'ikarato 113 z'ibisuguti.
Pascal barandagiye mugenzi we w'intwaro hagati na wati
novuga mukanyi sase leta yashoboye kwegeranya ibicishije muri bwa bushikiranganyi bwo gufatara munda amatoni 28 y'umuceri. Ntacikazogira kugira ngo ishobore kubafata mu mugongo.
Urwo rukundo yarushimangije akarorero.
Twatanguye guhagurutsa izindi ntara kuko ibi babaye ko byarabaye n'ahandi. Abarundi rero twarafashe umugambi mbere turanawandikaho gufatana munda. intara zose rero tugiye kuzikorera urutonde rw'ingene zoshikana agafashanyo kawo umwe sashwe kugeza kugira ngo abarundi bose babafate mu mugongo
uko gushikirwa uyu mufasoni ntiyifuza kukwamamwo buri gihe mu gihe cy'imvura nk'uko bikunze kuba kubaba hafi ya Rusizi buri mwaka
kandi tukacha dusaba ko leta yodufata mu mugongo mu kudukorera urwo Rusizi barugomere hariho ukuntu bashobora kugomera nyene amazi kugira ngo ntazo yengure kudushwaramo kandi ikindi nacyo kubera amazu menshi yabomotse turasaba ko bodufasha nk'amabati kugira ngo twongere amazi akamye kongere dusubire mu zacu nkumbure turo nk'ukuntu twosanura
Imvura y'umurengera imaze iminsi igwa uretse kuyatumye n'ikiyagatanganyika kirenga inkombe amazu n'akorerwa ucuruzwa hakarengerwa ha Bujumbura no mu ntazumanuko bushi burengero no muri karitsiye yitwa Kajaga hafi y'ikibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Mercure Ndadaye imiryango myinshi byabaye ngombwa ko yimuka kubera amazu ari mu bidengeri Haramasanamu y'abahaba yabonetse ku mbuga nkoranyambaga basozwa mu bwato imbere yo gutaha mu ngo zabo nkuko mengo bariko bajabutswa inzuzi canke imigezi nyezi na Hirya mu ntara ya Bubanza hitwa Kivyuka kubera imvura nyinshi nyene umuntu umwe kuva ku munsi wa gatandatu windwi heze niwe amaze guhitanwa n'imisozi y'imishikano amabutike n'amazu barenga 30 n'ishuri rimwe byarabomotse imirimo itaramenyekana uburinganire na ironekara ku birometero hafi 16 uvuye mu gatumba naho mu muji wa Uvira muri Kongo n'imiburiburi abantu 46 barahitanywe n'imyuzura mu ntango z'indwi Eroje Burika neza ijwi rya Amerika
tugume mu Burundi imiryango itagengwa na leta ikorera hanze y'igihugu Gukosom, Forsk, Ligiteka, Akat Burundi, APRODH na SOS Torture Burundi yibumbiye hamwe mu rugaga rwo gukurikirana ibibazo by'uburenganzira bwa muntu mbere y'amatora mu gihe cy'amatora na nyuma yayo mu itangazo bashyize ahagaragara bavuga ko kuva mu kwezi kwa mbere kugera mu kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka abantu bishwe mu Burundi ari 63 abandi 14 barashimuswe baburirwa irengero bemeza ko bikorwa n'inzego z'umutekano za leta baramagana kandi ukutihanganirana muri politiki mu gihugu bateye muri gishaka CNL riyobowe na député Agaton Rwasa mu itangazo ryasohoye rivuga ko abayoboke baryo bicwa abandi bagatotezwa ni inkuru ya radio ijwi rya Amerika yafatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi turayisomerwa na mugenzi wacu Désiré Hatungimana
Iryo tangazo mbwa mwese ne bashize ahabona kuri no wa kane gerekana ko uko amatora yegereza ariko ibintu bitera byinyuka ku rubuga rwa politique umuvugizi wo mugambwe yatanze uturorero tumwe tumwe tujanye no kutihanganirana hamwe n'agatotezo kagirirwa abanywanyi umugambwe senera vugira
umugambwe senera uratewe impungenge n'ingendo yo gufata gupfunga no guhohotera abanywanyi umugambwe wakize ku ntonde z'abitoza ku nzego zitandukanye co kimwe n'abazohagararira umugambwe ku kazu kitora bamaze gushikirizwa umugwi uje gutegura amatora ku rwego rw'igihugu no mu ntara ikigaragara kandi giteye isoni nuko abakora ivyo bikorwa bitukisha igihugu n'inzego zacyo ari bamwe mu nzego zirongoye umugambwe uri ku butegetsi nawe bacuditse bamwe mu bajeje intwaro bakomoka muri uwo mugambwe bamwe mu gwaruka rukukira umugambwe uri ku butegetsi nabamwe mu bajejwe igendereza n'igipolisi kuvyerekeye abamaze kwicwa no kubugwa irengero tutiriwe turadondagura bose umugambwe CNL uratanga uburorero mu ntara ya Bujumbura makubine ya Mubimbi Isare Mutimbuzi na Nyabiraba Ingozi makubine ya Marangara na Nyamurenza Igitega Mujyansoro Muyinga makubine ya Giteranyi Gasogwe na Butihinda Mukayanza makubine ya Kayanza na Matongo Murumonge muri komine Rumonge mu gisagara cha Bujumbura Mukamenge mu ntara ya Ruyigi komine ya Bweru Rutana muri komine ya Giharo Bubanza muri komine ya Gihanga Kirundo Cankuzo ikambere n'ahandi
aha Transimani irambona atangira ibiharuro vyerekana ko abanywanyi umugambwe avugira itotezwa ryabo ataragaseseshwa rumuri afatira kubafungiye mu bohero atandukanye baremintarijwe kugira bikunde ntibabandanye ibikorwa vya politike
amaremenanya akoregwe nyankamugayo n'abakunzi b'umugambwe sene aribonekeza ijya nino mu gihugu gutanga uburero inyarusange igitega Muyira, muri Kanyosha, Mutimbuzi, Mishiha, Chankuzo, Karusi, Vyanda muri Bururi, Ndava, na Nyabihanga muri Mwaro, ekana handi. Hari abafungwa igihe kinini atawubagiriza batagira dosiye, abandi manza zabo zikadindira canke nizigere ziburanishwa muri Sentare. Hari nabejejwe n'ubutungane ariko ntibari kugwe bakaguma bavundiye mu mabohero. Gushika ubu mu gihugu cyose duharura abapfunzwe barenga amajana 2 rya nino mu gihugu.
Muri iryo tangazo kandi umugambwe Senere uvuga kutangazwa n'ingene imvugo za bamwe na bamwe mu ndongozi z'imigambwe itandukanye zihamagarira abacanke bariya kwihanganirana zitandukanye n'ibera ku rubuga rwa politiki. Mani nambo navugira Senere atanga karorero.
Munama mushiranganje ajejwe iz'imigambwe akunda gukoresha abanyamigambwe avuga imvugo nziza cyane. Agahamagarira inzego arongoye mu ntara no mu makomine yuko abantu boza barakorana. Abanyamigambwe bagakorana haba ikibazo kanaka. Ariko igitangaje nuko ayo majambo kenshi tuba bari kumenya ngo aherera hejuru tugiye hasi ugasanga siko biye. Ugasanga umukuru w'umucumba chef de zone cyangwa urongoye umugambwe ku butegetsi cyangwa urongoye rwa umugambwe ku butegetsi niwe ubuje kwikorwa kanaka kiba. Kandi cyakozwe hisunzwe amategeko. Cemberageze yetse kibazo tumbega ubwa bantu koko barubaha inzego zibarongoye. Nta kuri umushyanganje uvuga iki? Nta mukuru umutima akavuga ikintu. Tabanza kubona heshi buramatari afata ingingo wasaga gakoranya n'abanyamigambi bakavuga nibyo ikorwa. Mugubwiye makomini ugasanga umusanetsi kwa ikarabikora. Nico cyo musanga umusanetsi avuga ngo jewe nta permanence y'umugambi se neza zoja ngaha. Ukibaze none abyanga kubera kandi ubu murongo yatanze ikumbera.
Ibikorerwa abanywa y'umugambi SNL ntibibuza umugambi SNL kubandanya urugamba rwa politike no kwitegura amatora yimirije mu gihugu. Terence Manirambona yibutse ivyavumerewe na kizigenza w'igihugu kubijanye n'amatora yimirije.
Twibutse ko nyiricubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'inzego za leta batahengeshanije kwizeza abarundi n'amakungu ko amatora y'uyu mwaka azobatekanye abere ku mugaragaro kandi arimo bose gusumba ayo gihugu kimaze gutunganya. Iyo ntumbero ni nziza kanatsinda nivyo abarundi bose bipfuza.
Kwiyamamariza amatora yaba y'umukuru w'igihugu ayabashinga amateka n'abahanuzi b'amakomine biteganijwe kuzotangura kugenekereza rya 27 za kuno kwezi kwa kane. Imigambwe ibiri ihanganye ku rubuga ariyo CNDD-FDD na SNL ikazugurura imiyamamazo mu gihugu hagati. SNL uzotanguza imiyamamazo mu ntara ya Ngozi, CNDD-FDD nawo ukazugurura ico gikorwa mu ntara ya Gitega.
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 27,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza 13,630, 15,460, 15,675, n'ibihumbi 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,640, 9,470, 1,070, n'ibihumbi 13,600 yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Habaye iki mu mateka ku itariki nk'iyi? Hashize imyaka 40 yuzuye neza abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagerageje kubohoza ingwate z'Abanyamerika bari bafungiye muri ambasade yabo muri Irani, ariko birabananira. Venuston Nshimiyimana.
Ubwo hari hashize amezi atandatu ikibazo cy'ingwate z'Abanyamerika zari imbohe muri Irani cyarabaye insobe, inzira zose z'ubugororangingo diplomasi zarabaye imfabusa. Nibwo President Jimmy Carter yasabye ko hakoherezwa ingabo zo kubabohoza igihe igikorwa cyari kigiye gutangira. Indege za kajugujugu 3-8 zari zoherejwe zananiwe guhaguruka. Ubwo rero umugambi wahise uburizwamo kandi bari ku butaka bwa Irani, maze mu gihe bageragezaga gusubira iyo bavuye, kajugujugu imwe igungana n'imwe mu ndege nini 6-3 zari zazanye ingabo, maze abasirikare 8 bahita bahasiga ubuzima, abandi 5 barakomereka. Bwarakeye President Jimmy Carter akoresha ikiganiro kigenewe abanyamakuru yemera ko ibyabaye ariwe wabibarwaho. Ingwate zaje kurekurwa hashize indi minsi 270.
Venisto Nshimiyimana urakoze shuti namwe mwese rwose ndabashimiye cyane iwanyu mu ntara rero naha ihumurije mukomeze mugubwe neza nandi makuru n'ibindi biganiro bya radio yanyu ijwi rya Amerika mugira amahoro n'amahirwe murakarama.
To speak better English, ne ratez pas.